Turashimiye kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Nyinahazwe. Abakirisitu b'idini rya Katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazindukiye mu rugendo rw'amahoro, biyamirije intambara ibandanya mu buseruko bwa Kongo, bumvikanisha ko bashigikiye ingabo za Kongo, bagira n'ico basaba leta yabo.
Kufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda.
Uyu n'umwe mu bitabiriye urwo rugendo rw'amahoro muri make, ayumvikanisha ko mu bindi basavye ari uko imipaka Kongo ihana n'u Rwanda na Uganda yugarwa. Ido n'ido y'ino nkuru ni mukanyi sase mu hafi y'amaradiyo yanyu, tubafitiye n'ayagezeho ijya n'ino ku isi. Amakuru ya Afrika tuyahere ko yagezeho ijya n'ino ku isi. Muri Indonesia aho ikirunga citwa Semuru carutse kirungika iminyota yageze ku birometero 15 mu kirere. Ivyo nonyo n'ico kirunga ntibiramenyekana, gusa abategetsi bo mu kigwa ca Java girereremwo ico kirunga bemeje ko ababa 2000 bahunze amabarabara menshi arugarwa. Ubuyapani bukaba bwagabishije buvuga ko ukuruka ku ico kirunga gushobora gutera nyamugigima ikaze. Ku mugabane wa Afrika, batavuga rumwe na leta muri Liberia banebagura president w'ico gihugu bamwagiriza kumara igihe kirekire atakirimwo, batebuye bibaza nimba igihugu kiriko gitwarigwa mu mahanga. President George Weah aheruka muri Liberia mu mpera z'ukwezi kwa 10, yagiye mu bihugu bitandukanye birimwo Qatar, aho yagiye kuraba umuhungu wiwe mu mahiganwa y'igikombe cy'umupira w'amaguru. Umuhungu wa Weah akinira ekipe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umye politike yitwa Lewis Brown yagize ati George Weah yerekanye ko ari sindabibazwa, yagujije igihugu cyose ukuja kurorera imikino no kwiryohera. Umye politike yagirije Weah gukoresha amafaranga y'igihugu mu buzima bwiwe bwite. Bitekanijwe ko president George Weah asubira muri Liberia itariki 18 uku kwezi kwa 12. Amakuru abagezeho hirya n'ino ku isi kuje rya Amerika mushobora kongera kwiyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA Radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Nongere ndabaha ikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Abakristu b'idini rya Katolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazindukiye mu rugendo rw'amahoro, biyamiriza intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Abakoze urwo rugendo basavye ko imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda na Uganda yugarwa. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yadukurikiraniye iby'urwo rugendo rwabereye muri Uvira.
Kimwe n'ahandi hose mu gihugu, abayoboke b'idini Katolika muri Kongo biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Muri diyosezi Katolika ya Uvira, abayoboke ba paruwasi atandukanye ndetse n'abapadiri n'ababikira bavuye mu nsengero zabo berekeza kuri stade ya Uvira banyuze ahitwa kuri Monima. Bamwe muri abo bakristu n'abapadiri bari bafite ibyapa bivuga yuko bamaganye u Rwanda rwateye igihugu cyabo, abandi nabo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka gucikamo kwa Kongo, mu gihe abandi nabo bagenda baririmbaga indirimbo z'amahoro. Andre Byadunia ni umuyobozi wa Societe Civile muri Uvira, ari mu bitabiriye imyigaragambyo y'idini Gatolika muri Uvira, agaragaza yuko Kongo atari igihugu cyo kugurisha.
Ubutumwa bwahawe abanyekongo bose natwe baratureba, turiyamirije abashaka kugabura abanyekongo, kandi Kongo siyo gucuruza. Abana ba Kongo twese turi nyuma y'umukuru w'igihugu cyacu n'ingabo zacu za FARDC kugira tuzitere intege. Nicyo gituma twaje ngaha. Kongo siyo umuntu, ni ya twese. Uwo wese ashaka guhagararira inyungu za Kongo turi kumwe nawe. Nta batavuga rumwe na leta, nta societe civile, twese dushaka amahoro, umutekano, tukifuza Kongo imwe kandi ikomeye.
Amwe mu maparuwasi yari yitabiriye myigaragambyo binyuze mu nzandiko zayo ndetse n'amagambo yabo, basabye ko imipaka y'u Rwanda na Uganda yafungwa, basigura ko u Rwanda na Uganda bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho yica riteza intambara muri Kongo.
Gufunga mipaka yetu na inchi ya Rwanda na ya Uganda. Kupatia wanajeshi wetu vifaa vya lazima na kuhakikisha
gufunga mipaka duhana n'ibihugu vy'u Rwanda na Uganda, guha abasirikare bacu ibyangombwa bikenewe no gukora ibishoboka ku buryo urubyiruko rwacu rwitabira kwinjira mu gisirikare nyuma yo kubishishikarizwa na perezida, ruhabwa imyitozo iboneye kuvugurura igisirikare cyacu hakavamwo abatabikwiriye bose mu rwego rwo kubaka igisirikare nyacu ca leta kitari mwabipfuza gucamwa ibice igihugu cyacu twarazwe na Rumumba, hamwe n'abashaka gusahura umutungo wacu no kuzana ubutegetsi butishimiwe na bene gihugu.
Abaturiye aka karere k'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basangiye imyigaragambyo icyari bera mu mijyi ya Goma, Bukavu ndetse na Uvira, iri mu rwego rwo gusaba amahanga ko yakosa igitutu kubateza umutekano muke muri Kongo.
Mu mpamvu zitera abaturage bo mu Burasirazuba bwa Kongo kuja mu muhanda kwigaragambya no kurambirwa n'intambara za buri gihe zihora ziba mu ntara ya Kivu ya Majaruguru na Kivu ya Majepfo ndetse no muri Ituri, baja mu muhanda kugwa gutabariza amahanga kugira ngo abatabare arebe kuko babona amahoro cyangwa se amahoro yagaruka mu karere karimo intambara.
Umuyobozi wa Diocese Katolika ya Uvira, Musenyeri Sebastien Muyengo, yashimiye abitabiriye imyigaragambyo, avuga yuko ibikubiye mu byo basabye kwejo kuwa mbere bazabigeza ku buyobozi bwa leta ndetse na Monisco. Mwumenye yuko imyigaragambyo ibaye nyuma y'icyemezo cyafashwe mu nteko rusange idasanzwe ya Senko yabaye tariki ya 7 kugeza tariki ya 9 y'ukwezi kwa 11 ijanye n'umutekano muke mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Vedas Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Tukivuga ku by'umutekano wa Kongo, abanyagihugu bakorera imirimo itandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko bakaba mu Rwanda basaba ko ingwano hagati ya FRDC ingabo za Kongo na M23 ihagarara, hakongera kubaho imigenderanire hagati y'ibihugu byose. Inkwirambuye na mugenzi wacu Gloria Tuyishime ari mu Rwanda.
Uyu nundi munsi imirwano ikomeje hagati y'ingabo za FRDC n'umutwe wa M23. Amasasa ashobora kumvikanira ku mupaka wa Kabuhanga uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu, mu birometero bike uvuye kuri parike y'Ibirunga ndetse n'ikirunga cya Nyiragongo. Tuhageze twasanze Abanyarwanda batuye ndetse n'Abakongomani baturiye baje gukora imirimo itandukanye mu Rwanda. Bamwe mu baturage bakoraga ibyo muri aka gace bise nta bukozi, aho bajyaga guhingira amafaranga muri kiriya gihugu, baravuga ko ubuzima butameze nka mbere.
Ngo kufata isuka ngajya guhaha kandi ugasanga dufite umutekano iyo muri aha ngaha usesuye.
Nta bukozi ni iki?
Gukorereza. Ufata isuka ukajya guhingira 1,500. Byaranze pe. Njyewe urabona ko ndacyafite imbaraga zo kwigaburira. Nafata isuka ngajya gukorereza nk'uko nakorereje. Ariko ubona ntibishoboka. Fatanye n'interahamwe. Noneho M23 irabatumbika
hejuru yuko tutagera twacenjura uko twakora ndavukoze. Najagayo bakamba amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika ngabona nikayo kugira ngo baje ku ishuri ngabona agasabune ko kubamesera none bino bitewe nuko tutakijayo.
Habimana ni umwe mu Banyarwanda baturiye uyu mupaka.
Nese buno mvashe ngo ndamanu ibirayi muri Kongo cyangwa amatunda. Buru hari wa mana matunda hano kibumba bumba. Hari ndambara ntibyashoboka.
Abaturiye kano gace barasaba ko habaye ibiganiro ku mpande zombi hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya FRDC kugira ngo hongere habeho ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi.
Je numva ko M23 yakumvikana na leta bakaje mu mishikirano, umuntu uvuka inyarwanda akagira agaciro yamakora agaciro ibihugu urwana na Kongo bikagenderana uko bya bisanzwe bigenderana. Nunda kindi twifuza kumva kwa umutekano urwana na Kongo twagira umutekano. Tugira umutekano twese noneho bakumvikana bamara kumvikana noneho bizwe kaje ku murongo kuko nabona abakongomani bahejwe inyuma.
Nugushaka kundi umutekano rwaboneka barabaturage bagiye bakagaruka mu byabo dore biri gupfapfana harabasize ibishimbo batabishingiriye.
Abanyarwanda bafite imiryango yabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo barabaka icyo bifuza ari ukongera kubona n'ababo bahunze.
Ko nagenderana n'abasaza bacu bari hano hepfo, tuhagendana n'abashiki bacu bari hano hepfo. Ibaze data wacu ari hano hepfo, mubya banje ari hano hepfo bapfora hano hepfo wajya kwagira se kunyita umwanzi umwanzi araturukahe
ubwo ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Rwanda musabye imana Claude aheruka mu murenge wa Busasamana mu cyumweru gishize kamwe mu duce nako kegereye umupaka yavuze ko abaturage bagomba gushora mu gihugu cyabo kugira ngo ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe iyo ugenda ugana ku mupaka Kabuhanga uhura n'ibikorwa by'ubworozi n'ubuhinzi kubera imiterere yaho yiganjemo imvura n'ubukonje ifasha amatungo kuba yahaba kandi mu buryo butagoranye uyu mpaka Kabuhanga uhuza u Rwanda na Congo ku ruhande rw'u Rwanda uburinzwe n'abasirikare bafite intwaro aka gace ka Kabuhanga gaherereye ku mpaka kaba kiganjemo abo mu gihugu cya Congo baba baje kuhareba bene wabo n'abaje kuhahahira tuyishime Gloria ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
tukiri ku vya Congo abaserukira ubwoko bw'abanyamurenge n'imitwe yo kwirwanako bivanye mu biganiro vyariko bibera i Nairobi muri Kenya mu mpera zinondwe mugenzi wacu rero Jurika neza arabitugira ku muriri
abaserukira ubwoko bw'abanyamurenge n'imirwi y'abanyamurenge itwaje ibirwanisho yita ko ari yo kwirwanako batangaje ko byonjoroye mu biganiro vya Nairobi kuri uyu wa kane babishikirije mu rwandiko basohoye ijwi rya Amerika rimaze kurubona rya kuyenoke rubera ngabo yaserukiye ubwoko bw'abanyamurenge yatanguye yatubwira imvo nyamukuru zatumyewe n'abagenzi be biyonjorora mu biganiro
zakozwe nabo turi kumwe hano twazanye mu biganiro bamwe baraha abandi ntibaje abona abamayimayi bitwa ba biroze bishambuke ya kutumba irunga bakorana na Redi Tabara y'abarundi ni bitero baduteyeho ejo bundi nababwiye ibitero mu minembwe imihana itatu y'abanyamurenge bicamo abantu bishemo abantu barindwi bakomeretsa abandi cumi kubera izo bitero rero twahagaritse ibiganiro kugira ngo izo dusaba zumvikane kuko muri ibi biganiro zategetse ko ibitero zahagarara uzakora ibitero bazamwirukana ndetse akanafungwa muri Kongo
yemera aho guhagarika kuja mu biganiro atari wo muti mugabo ko byari ngombwa narijya babisabwe n'imiryango ya buri yababo muri ibyo bitero byo ku munsi wa gatatu w'indwi ruberanga banavuga ko atamuntu numwe yoreka kubatahura akabitiranya n'imbogamizi ibiganiro
guhagarika si wo muti kuko guhagarika kwacu ndi kwahagarikia ibitero ariko guhagarika kwacu icya mbere no kwerekana kababaro ivyo twabisabwe n'ababyeyi bari hariya mu minembwe babuza abantu babo turi abanyafurika urumva no gukurikira iyo twabanza twagikora ariko n'ibyo biganiro rero ntacyo bivuze mu gihe hano havugwa ko nta bitero bizongera kubaho si twe mbogamizi kuko twebwe turabogamiwe abazanye imbogamizi ni abakoze ibitero kandi binyuranije n'amategeko agenga ibi biganiro ubwo rero si twebwe kibazo ikibazo ni abazanye ibitero twebwe n'ubundi twavuze ko turi tayari gukomeza ibiganiro izo twumvikanye hano ko nta bitero bizongera kubaho zubahirijwe twakomeza tukaganira n'ibitero bigakomeza urumva zaba bimaze iki
abagirizwa n'ubwoko bw'abanyamurenge kuba barakoze ibitero byahitanye abantu mu minembwe benshi ijwi rya Amerika ntiryashoboye kubaronka yamara Aimable na Burizi umuvugizi wa Mayimayi biroze bishambuke umwe mu mirwi yagirizwa yatubwiye mu butumwa buto bwanditse ko ahubwo abagwanyi b'umuhari watwirwane ko ubwizwe n'abanyamurenge bateye ibirindiro vya Mayimayi ku munsi wa gatatu nabo babona kwivuna yongeye ko kwibaye inshuro yindi wibagabwe kubitero aho hantu mu gihe gito rubera ngabasanga ubwo tugata gutorera
ntakundi bavuga ariko abahazi munisiko iri hariya mu minembwe iyo FARDC iri mu minembwe iza kuba ikora akazi kayo n'ivyo bitero ntivyari kuhaba kuko bafite aho bavuye naho baje gutera
kugira imirwi itandukanye serukira abanyamurenge isubire mu biganiro yasavye ibintu bitari bike birimwo ukwirukana mu biganiro akomeza gukora ibitero muri Congo
kwamagana biriya bitero ibitero bihagarara Burundi EAC bivana ho Redi Tabara hari iwacu ikindi dusaba nuko bakwirukana aba bakoze ibi bitero bari hano mu biganiro kuko userukira perezida wa Congo yari yabivuze ko uzongera kugira ibitero bazamwirukana ndetse bakaba banamufunga hariho ubushake buhagurukiwe n'izo bihugu rero zakumvisa ko izo ngizo zubahirirwa nta bitero bigihari twaganira nk'abaturage tukongera tugasaba.
Kwa kabiri intumwa idasanzwe ya leta ya Kongo muri ibiganiro Serge Chibangu yari yavuze ko imirwi itazemera gushibirwanisho hasi igiye kwibonera ko
que ceux-là sont des groupes armés et qui ont des coalitions avec les autres groupes armés qui ne sont pas ici passer le message pendant qu'il est encore temps.
Iyo migwi nyeshamba ikorera hamwe hakaba hari abatitavye mubaho ubu butumwa mu gihe bwishoboka hakiri ikigongo c'umukuru w'igihugu c'ibihugu bya karere na Afrika yose iduhanze amaso nibaza ko bigishoboka ko baza mu biganiro. Ntidushaka kubona bene wacu na bashiki bacu bafashe ibigwanisho ku mvo zitandukanye bicwa n'ingabo za karere kumbure kubera birengagije amahigwe bahawe.
Ibiganiro vya Nairobi abanyamurenge biyonjoroyemwo biriko biba umuhari wa M23 wigaruriye uturere twinshi muri Kivu y'uburaruko kuva mu kwa gatandatu uyu mwaka utarimwo. Kuri uyu wa kane igisirikare ca Congo cawagirije kuba barishe abantu barenga 50 mu turere utwara, nawe avuze ko ari amayeri y'ubushaka kubankanisha n'abanyagihugu busaba ko haba amatohoza yigenga unagabisha ko hashobora kubihonya bwoko mu karere ka Masisi haba abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu Burundi avyeyi bo mu ntara zimwe zimwe barijukiye kujana abana babo bavukanye ubumuga mu bigo vyo kubagorora. Mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye haduhiye inkuru ijwi rya Amerika yateguye ifice kwa kunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi.
Ikigo citiriwe Umweranda Bernardo kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba cakira abagendana ubumuga bava mu ntara za Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Kirimwe abagendana ubumuga bagera ku 120, bamwe biga imyuga abandi bakiga amashuri ya leta. Abo cakira kigagorora ni cane cane abana bavukanye ubugaru n'abamugaye bakuze. Baragorora kandi abamugaye kubera indwara z'umutima zituma ibihimba bimwe by'umubiri bikongatara. Gakiza Felicite umubikira kirongo yati bwe twubatse kino kigo tuzi ko ari c'abagendana ubumuga, ariko hari amashuri canke ibitaro abana biga ko batoroherwa.
Aho notanga akarorero nko ku mashuri, akarorero kandi nko ku bitaro, aho ubugendana ubumuga yoshobora nawe nyine kugenda agana yitura, ariko ugasanga batiyumviriye wa muntu agendera mwikinga, wa muntu agendera kwibekiye, wa muntu adashobora kuduga ingazi, urasanga batamwiyumviriye mu nyubako nyinshi.
Abakenyezi bagendana ubumuga nabo nyene birabagora iyo bagiye kwibarukira mu bitaro bimwe bimwe. Henshi bubatse ingazi kandi hari bamwe bagenda n'amakinga no mu byariro bikabagora nk'uko uwo mubikira abyemeza.
Ku muvyeyi aja kwibaruka usanga bamushira kuri kagatanda bose bajako abakomeye, usanga batiyumviriye umuvyeyi agendana ubumuga ingene azokwibaruka.
Gutunguruto kugendana ubumuga biramwinjiramwo agatinda kabona nawe nyene ko atacamaze ntabagikora. Ibyo bikemezwa na Gakiza Felicite.
Yadashobora koroherezwa mu buzima nk'abandi biramusubiza inyuma, kuko atera agiye na kagatima kabi ko kubona ko nawe nyene atashoboye, agatera agira kagatima ko kubona ko atameze nk'abandi ataco yoshobora gushika ko.
Abanyeshuri baba muri ico kigo bakiga ku mashuri atandukanye yo mu gisagara ca Makamba nabo nyene baremeza ko bahora bagira ingorane na cane cane hageze kuja kwiherera. Bahati Evangeline:
kenshi nibikunda yuko wojayo.
Samuel Nkurunziza nawe ati nibatwubakira utuzu twa sugumwe n'amashuri bitworohereza. Ndayumvire Janine wo mu mabanda mu ntara ya Makamba yibarutse umwana afise ubumuga arigana kuwo bubakanye yabimutukiye.
Jewe naranezerewe ko mfise umwana, narose umwana ndanezerwa, ndamwakira muri jewe ndamwakira. ariko umufasha wanje tubana yavuze ati iwacu nta muntu numwe dufise ukimuka ivyo byo byose na karonda kiwanyu nanje ndamubwira nti wacu nawo nye nta muntu agendana ubumuga dufise
kandi abagendana ubumuga mu mabanda bitwa amazina batesha agaciro
aho tubaye mu kibano barashaka kuvuga yuko ari gihume igitero barabita ko ari bakamuga barabita ko ari bakajisho barabita ko ari bakaboko barabita ko ari bakaguru Mukibano usanga babita amazina atabereye ibitutsi.
Murunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga barashimwe intambwe mu kibano bageze ko mukubahiriza agateka k'abagendana ubumuga nkuko Claudette Nizigimana byemeza.
Kare muri iyo minsi heze hari amazina bahora baza barabita bakabita amazina ajanye n'ubumuga umuntu abasanzwe afise aho ndavuga nk'abo bita bakadisho bakaboko canke bahwa Kenya kubera ariko aracumbagira ariko uno munsi biriko birahinduka kuberako umuntu ntibamwikimitiranya n'ubumuga bwi
ku rwego rw'igihugu naho Claudette Nizigimana arashima kwibwirizwa hagerekeye uguteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi byatewe ku mukono haraheze imyaka 4 ariko haragahaze
iribwirizwa rero rirahari umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza yararisinye ariko hariho yandi mategeko mperekeza afasha kugira ngo rino bwirizwa rije mu ngiro byo niyo ataratangura gukora mugabo twizera yuko muri iyi minsi iri imbere kumbure bizoheza bigakunda ayo nayo akaja mu ngiro
mu byo kugwa kugira abana bagendana ubumuga nabo bashobore kwiga nk'abandi nuko amashure n'ibikoresho byo ugwizwa
amashure yakira abo bana si menshi ngaha mu Burundi kubera yuko bisaba inyandiko yabo nyene inyandiko bashobora gusoma ya écriture braille iyo rero nayo ubwa mbere ibikoresho bya yo birazimvye hanyuma kandi ntibinahari na hano i Burundi ntibihari hanyuma bice bituma rero amashuri ashobora kwakira abo bana ni make cyane
Claudette Nizigimana arabona ko amashuri y'abana batavuga akiri make kandi nabigisha banonosoye ubwo buhinga si benshi mu Burundi murunani rw'amashuri hamwe y'abagendana ubumuga basaba kandi kamabwirizwa aherekeza ryategeko ryo guteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu Burundi ashigwa aho gucyo iryo tegeko ryo carija mu ngiro abategura inyubako rusangi nabo bohoza kumuzirikanyi abagendana ubumuga mu kibandi kibazo c'abagendana ubumuga bo kigirira cabo bakabashigikira bo batene intege kugira nabo bumve ko ari abantu nk'abandi kandi ko bashoboye
ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize ku gakino Combo Taxi
Combo taxi
Combo taxi
Combo taxi
Mugiye gutega amatwi Combo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
Monenda kusikiliza Combo taxi taxi ya Grand Lac
Apakuna kwa nini? Mbore ni sote za nini? Kwa hini hapa, jani wana fungia
watu? Tatawe, shokla kwa wanuna abache koko. Kumbo na bareba na bichane, haba iti.
Mama, sijue na mimi na changani kwa.
Shofi, babari, ukatiba tu kusubi nini. Kumbo na babanu batasana mashi ngumote kano koko. Mbabari ya shofi.
Soka, soka, mwese hanze. Ukoburi babi, hanze. Ahana mge ni muruwa. Soka hanze. Shabuza kute.
Jambo, madame.
Ndramwena fizo kuta, mwese hanze. Ibi papure byanyu nyereka ko mutamba mushaka kumvuka kangana
me madame unatumika mu polisi
eh uri gishuwe
mbe mwana ufari informe
eh ngo muki we uri giki kugira umbaze ko ndi mu polisi cyangwa ndari mu polisi eh nyarutsa navuze nti ibi barangaga cyangwa ni musubira kuva ngaha eh ahubwo reka ndabereke eh ni mwagira habaje eh harumunye mahangarira
ariko se shofi habaye iki koko
Okay. Shofe, wewe mbona ari sawa urakwije byangombwa? Subira mu modoka yawe ugende. Sisubira kukubona nga. Wewe nawe wa mugabo. Wo guma.
Mada ibyo byangombwa naberetse ni byange rwose kandi biruzuye n'impamo ya Mungu.
Wewe ndi yakubye kuvuga. Eh? Abanyamuhumuro ngaha nta jambo bafise. Uranyumva neza? Icara hasi kwanza. Shika hasi.
Mwambabare.
Madame pardon, eh? Client wangu kwa nodre. Kweli alipita pale ku frontière bakangala mapapier kibaka macha kapita. Madame pardon, vraiment moi cha aende.
Ni wewe utanga mategeko cyangwa ni jego? Icara hasi na wewe kwanza. Ugumane nawe. Ale, wangabo. Ibyangombwa byawe byose biri hehe?
Nta bindi byangombwa rwose mfite.
Ah, akazi ukora naka.
Jembe umufundi.
Aha. None, nuhora utwara inkorofani. Sibyo?
Nyine. Yego. Inkorofani njya nyitwara.
Aha. Uruhusha rwo gutwara inkorofani ruri hehe? Mpereza.
Ariko se rwose madamu.
Madamu ibiki? Jandi madamu wa?
Mumbabare.
Ugo ruhusha rwo gutwara inkorofani urarufise cyangwa ntagufise?
Nuzi ko ari ibintu namenye
ku kazi. Akajagari dushaka ngaha iwacu. Uranyumva neza? Abantu nkamwe mutakwije ibyangombwa nimwe muza guteza umudugararo ngaha iwacu. Turi maso, turango tubagwanye.
Hapan. Permis en gorofani. C'est quoi ça chez les madame?
Pour le coup, quand vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de temps.
Vous avez un peu de
temps. Vous avez un Amanyamahanga gusabaza gutera akajagari. Eh, ndanabibona, ndanabibona kandi n'ukumotego ndabimotego jewe.
Shofe wo kabyara warwanyu. Ubwo bagiye kunyicure bako ko shofe.
Ziba, kazi bemwa
ma.
Mana, ishuri ni bishoko.
Nino na kabisa hivi bitu hakuna mu michezo. Madame Rusa si nikuulize tu maswali kidogo tu.
Fakubaza.
Uko nani ojiste?
Ngo.
Unatumika mservise gani?
Eh?
Ya polisi au ya arme?
Jewe?
Mhm.
Sipimu polisi changwe sindumu msoda mugabo kundi gihugu chiwe.
Ah, minaona sasa. Donke nyie munajirusu tu kukuya munakia sumbo watu na kuwabize huku munabalumba madokima sinyazi kwake. Ngoi.
None shumbe, ibiri kula gira nidi.
Mine ndeta polisi, eh? Komsa watatu explike kama muko na droa kulomba watu madokima za ziko. Ngoi kidogo. Alo?
Eh?
Ni polisi ya Rusangi?
Mura mura kutungwa na mwana zari kaha maga ya polisi.
Mariru utase. Shofe bigenze bite ko bakijwe n'amaguru. Burya ntabwo bara abapolisi se?
Ba polisi ba wapi? Ushona ba polisi ba vile benye hamana teni forme.
Ba polisi bara banyamitwe.
Ba polisi ba kweli bana kwa pale ku respecter loi. Na hapana kukia bizo na kusumbua watu.
Yewe tata we.
Ba polisi bo peke njo banapasha kwa bana jicharger na ma sécurité ya watu. Bon, kia tujende, tujendele shetu yetu, achana na bali wa mwizu wani zibuko wena kimbia, ba, ananguka.
Yewe, 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 daru simbut, yewe, nungu wepo.
Chari kigani yo Combo Taxi, igi kino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi, ni uri wakatana tunaburi chumwe rukwara saa kumine vini na maku miyabili zumogoroba.
Kwenye radio, Voix d'Amérique.
Akaba ino nga duche dusozera makuru n'ibiganiro twatubafitiye muri kano kanya kuri micro mwari kumwe na Joe Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyashizwe hamwe na Venus Tashimimana ku izina rya bagenzi bacu bose tubike abantu bitwifuriza kwandanya muri uranirwa mu byo muri mu byose naho utaha.
Mahoro ni migisha ngaho muri hose kwisi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze kumva makuru kuri radio yacu Mudenderwa mudereri ndagacharishari kashiranga ngo kamazima kano kurimbura ningerutizimba mugira ngo nibutsije amashuri maze mbuvanga ejo bambica.